VOA. Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Kuri internet ni radio yacu voa.com na Facebook VOA radio yacu. Mwongeye kwirirwa muri kumwe na Thomas Kamirindi. Hashize icyumweru abanyeshuri bo kuri lise Tora muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi, murabyumva ni mu Burundi, aba banyeshuri ntabwo biga bamaze icyumweru. Fidelite ishatse araduha ibindi bisobanuro.
Intandaro ya byose yatanguye ku munsi wa gatandatu itariki 27. Aba banyeshuri ngo bariko barafungura iby'ijoro niho baza bumva igerandi turitse, nkuko tubyiganirwa nk'umwe muri aba banyeshuri atashinje kwivuga izina.
Muri setora twagize ingorane z'ibihuha biri mu gihugu. Byabaye ibihuha gusa kuko harageze n'igihe badutera amagrenade abiri, bayadutera ku munsi wa gatandatu, amatora azoba ku munsi wa mbere mu masaha ya saa mbiri na saa mbiri n'inusu. Twari tuvuye gufungura, haraboneka umutegetsi mu nyuma, direteri kominari, aho kuronka n'ijambo ryo kuduhumuriza ibyari bibaye. Baciye baza batwagiriza yuko ari twe twiteye ayo magrenade. Harimo bamaze kutwagiriza yuko ari twe twiteye izo grenade, duce turagira ubwoba cyane. Imana iraduha nta n'izindi baduteye.
Ku bw'ubwoba bari bafise aba banyeshuri bukeye ku munsi wa Mungu hagati y'igihe cy'isaha 10 n'isaha 11, baciye bashima gukura meza.
Turabona ko umutekano wacu ushobora guhungabana umwanya n'umwanya. Twebwe turavuga tuti dukure meza uyu munsi w'amatora, hanyuma tuze tugaruke bukeye. Na cyane cyane yuko aho kuri sitora twari dusanzwe tubaye hari centre y'amatora. Turavuga tuti twebwe gushikisa hano nta kirahinduka. Twaciye tuva ku ishuri ku munsi wa Mungu ku mugoroba, twaravuganye turataha. Tumaze gutaha n'abakure barasavye indaro kugira ngo turabe ko twokiza gatwe, hanyuma tumaze kubona yuko amatora yavuyemo tutoze tugaruke kubandanya ivyigwa vyacu.
Amatora yarayabaye nuvuga ku munsi wa kabiri. Abanyeshure baragarutse mu gitondo ku ishure kugira ngo babandanye ivyigo kuri kwamye, yamara ngo basanze abasirikare benshi cyane, ngo mbere umusoda atwara abandi, ni nawe yababwiye ko ishure ryabo rifuswe ataburenganzira bakiyafise.
Umunsi wa kabiri natwe tuce turahagaruka turazinduka kugira ngo tubandanye ivyigwa uko vyahora, niho twasanga dortoire zacu zugaye hari n'abasoda benshi cyane. Umusoda yararongoye abandi yatubwiye ati mwebwe nta burenganzira mugifise ngaha, iri shuri ryafuswe risetora umwaka wabaye impfagusa, ati nimutahe mwebwe nimwe mwitahanye n'ubu nimutahe. Turamaze tuti none byavuye he? Yatubwiye ko ari tegeko ryavuye hejuru.
Abo banyeshuri basaba inzego zibijejwe ko zokora uko zishoboye kugira ngo basubire mu mashure kukubera kuba ariko barahomba.
Je nka jewe nari niga mu mwaka wa nyuma uheza, sindiko ndategura ikibazo cy'igihugu, ntitwari bwaheze na programa gushikisa. Na cyane cyane tuko turasabanya kubahwa umushikiranganzi asanzwe aturongoye aturabire ikibazo cyacu acige, hanyuma adusubize ku ishuri natwe kugira ngo tubandanye dufise agateka nk'akabandi.
Ubuyobozi bwa komine Mugamba ngo burababajwe nuko abanyeshuri batariko bariga. Jean-Claude Matunu arongoye komine avuga ko naho abanyeshuri bakoze ikosa ryo kuva ku ishuri atarusha bafise, ngo kubwiye bosubizwa ku ishuri haba amatohoza agakogwa, abagigwa n'ibyaha bagahanwa.
Nimba barakosheje bashobora kuba batakosheje buse, kuko deja harimo na 15 bari basigaye batigeze bataha. Urumva bo bataye ishuri uburenganzira bwo kwiga. Abo bandi nabo boba harimo baragiye bashobora kuba batanganya uburemere bw'amakosa. Nimba hari wagize ikosa, hari uwo yaravuze ati ntwo ndatwaye abandi ndabajanye, bakicara bakarondera uvise amakosa akabihanirwa kugira ishuri rije ku murongo bakurikije amategeko cyangwa agasaba ikigongwe. Nimba babibona ko ari ibintu byosabirwa ikigongwe, umugabo bakaraba ayo makosa yakozwe, kuko kugira umwana ntihaje haraba akajagari, abana bagumana indero nziza. Abo nabo bandi boba badafisemo uruhara, babona ko ata makosa manini boba bafise, bagaca basubira bakaja ku murongo w'ishuri, ishuri rigasubira rikugurugwa.
Umuyobozi w'indero muri komine Mugamba Jean Paul Yamuremye arabeshuze ibyo abanyeshuri bamenyesheje ko uyu muyobozi yavuze ko ari bo bataye izo grenade. Kubwiwe ngo hoba habaye kudatahurana mu mvugo. Amenyesha kandi ko ubuyobozi bw'indero mu ntara aribwo bwafashe ingingo yo guhagarika by'agateganyo ibikorwa kuri iryo shure, bwongera gusaba ko urwego rw'indero mu ikomine ko bwokorana bagatanga umwihwezo kuri ico kibazo. Ku munsi wa kane harakoranye inama nkuko Jean Paul yamuremye abandanya yimenyesha. Abari muri iyo nama mu cegeranyo barungikiye umukuru w'ubuyobozi bw'indero mu ntara basavye ko ibikorwa kuri iri setora vyotangura maze amatohoza akabandanya abanyeshuri bari ku ishure nayo wagiriwe n'ikosa agahanwa. Tubajije mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Bururi Remi Ndayikengurukiye yaburamutswa atanga umwizero ko atagihindutse ku munsi wa kabiri w'indwibuca dutangura ibikorwa byo kuri setora bizotangura kuri kwamye mu mugamba mu ntara ya Bururi. Fidelite yishatse kubw'ijwi rya Amerika.
Fidelite urakoze. Amahoro mu Burundi bigenda bite? Amoko na politiki bihurira he? Bipfana iki by'umwihariko nyine mu Burundi? Twabiganiriyeho na Fred Ngamiye. Fred, uraho neza?
Ndaho, ndakomeye namwe?
Ye, natwe turakomeye. Nuko mu magambo makeya se wakwibwira abumva ijwi rya Amerika uri we nubwo bushakashatsi muri make cyane wakoze?
Je nitwa Fred Ngamiye, ngabamba mu Bwongereza, nk'umurundi w'umunyafrika, nkaba naragerageje kugira ubushakashatsi ku byerekeye amoko na politike mu karere ka Afrika kari majaruguru ya Sahara, ariko ndagerageza kwibanda kuri ku Burundi n'igihugu wanje.
Nuko hanyuma muri ubwo bushakashatsi wakoze wabyanditseho n'igitabo, wakoze ubushakashatsi mu rwego rw'amashuri warangizaga hanyuma wandikaho n'igitabo?
Ego, nabigize mu rwego rw'amashuri nariko ndakora, hanyuma ndabyandika ko igitabo kiheraheza amashuri ariko ndakora, kandi carashimwe rwose nabigisha banyigisha.
None mu magambo make cyane wasanze politiki n'amoko mu Burundi hari isano bifitanye?
Si mu Burundi gusa, tugiye ku Burundi politiki n'amoko bifitanye isano rwose. Ugiye kwa muri kahise ku Burundi politiki misi yose yajana n'amoko biturutse ku mbo nyinshi.
Nk'ebyiri z'ingenzi ni izihe?
Hari icyo bita social trust.
Mbese ni icyizerane mu baturage?
Ni icyizerane mu bigize abaturage. Aho umuhutu yumva yuko ameze neza mu gihe ashobora kuba yegeranye n'umuhutu mwene wabo, aho umututsi yumva yuko yoba ameze neza akoroherwa mu gihe yumva yuko yegeranye n'umututsi wabo. Nico bita social trust. Akaba ari cyo ikindi cyitwa the politics of bureaucracy and ethnicity. Bureaucracy ndibaza ko abantu benshi bayizi mu Burundi cyo kivuga. Aho usanga umuntu ashive mu buzima bw'igihugu nko muri secteur public,
mu mirimo ya leta
akahashira mwene wabo wasangiye ubwoko kugira ngo ashobore kumufasha mu gushobora kubaho mu buzima bwa misi yose muri ako kazi.
Hanyuma impamvu se uvuga muri leta gusa ni iyihe mpamvu wibanze kuri leta gusa? Kuko no mu mirimo y'abikorera ku giti cyabo byose ntabwo bibaho?
Mu mirimo y'abikorera ku giti cyabo icyo honye nikibaho. Mu mirimo y'abikorera ijabo bashira ubwa mbere bashira ubumenyi bw'umuntu, bakaraba inyungu yozanira yomuzanira nk'umuntu ku giti ciwe, apana umuntu nk'ubwoko. Ariko mu mirimo ya leta kubera ata nawe inyungu zotakara, leta igumirondera investment mu bundi buryo. Uburyo rero secteur public ishobora gusirviva, ariko secteur privé ntishobora gusirviva mu gihe atanyungu zinjiye zazanywe n'umuntu afise ubushobozi bwo gukora ako kazi. Nacyo gituma rero byagaragaye rwose yuko mu buzi muzi bwa leta ico kibazo cha moko camye ari kibazo giteye sibe kuva imyaka na mirere ihera mu Burundi.
None se urebye ukurikije n'ubushakashatsi wakoze usanga Ben ibyo bintu biri mu bitera makimbirane hagati y'abahutu n'abatutsi, igihe abahutu bavuga bati abatutsi baraducura cyangwa se abatutsi bakavuga bati abahutu baraducura, harimo hari imvo n'imvano by'amakimbirane by'intambara.
Icyo ni kibazo, ni kibazo cyiza ubajije. Umuntu ashobora kwibaza akibaza ikibazo ati kubera iki ubwoko bwamye ari ikibazo cya politiki mu Burundi, kubera ubwoko bwamye ari ikibazo cya politiki muri Afrika. Hajya hanyu bavuga bati abasangira bike bitana ibisambo. Abahutu mu Burundi bamye bavuga yuko abatutsi babacinyije. Abatutsi aribo bafise imibereho myiza, abatutsi aribo batwaye byose, kubera intwaro yamaze igihe kirekire mu Burundi yari intwaro y'abatutsi. Kumva rero ko umuhutu nyarucari atumva yuko ku musozi abako hashobora kuba ari umututsi nyarucari nawe nyine abaho, kandi zitwa yuko abatwara igihugu ari abatutsi. Ku buryo rero iyo kubera ibintu amatungo makeya yarahari mu gihugu atashobora gukwira bose, izo zaratumye urwango rwiyongera hagati y'abahutu n'abatutsi, ariko kubera ibyo bigishijwe apa nizo babona imbere yabo. Ndizera rwose nk'umuntu wese azi Burundi aho buherereye, nk'umuntu wese yabaye mu Burundi arabona neza yuko mu bice bigize Burundi atagice kimwe kibamo abahutu gusa, atakindi gice mu Burundi kibamo abatutsi gusa. Abatutsi barabana ku mitumba, barabana mu mavire, barabana hose bavanganye. Ubukene rero usanga buri muri iyo muri ubwo burere bayemwo n'ubukene basangira. Ariko nticabujije yuko abatutsi n'abahutu bacanamwo, bamwe bavuga ati abanyu nibo batwije, nibo badutwaye, ije tuye dufise tugaherera muri ubu bukene. Ariko ntijakozwe kubera babona yuko umubanyi wiwe atunze kumurusha, zabaye kubera bigishijwe iyo nyigisho.
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turaganira na Fred Ngamiye, umurundi uba mu Bwongereza wakoze ubushakashatsi mu rwego rwo kurangiza amashuri ye ku Burundi no muri Afrika muri rusange, mbese ku kibazo cy'amoko na politiki. Kuri telefone dufite Chris. Chris, uraho neza, uranyumva?
Ndabaramukigendaho neza.
Ndikumva ijwi ryanjye ringarukira, ugomba kuba radio wayifunguye cyane, wayigabanya gato?
Ah, radio mfite iruhande nayigabanije.
Okay, urakoze. Nuko. Hari ikibazo cyangwa ikibazo cyangwa igitekerezo ufite?
Nareko ndumviriza ibyo ariko aravuga, nibaza yuko igihugu ibibazo by'u Burundi atabitahura neza, kuko fatiye ku Burundi. Burundi abatutsi ntabwo bigeze batwara cyane, fatiye kuri histoire n'ivyo twagiye turabona hi Burundi, kuko ni ibintu bifatiye ku ntwaro ya cyane, kuko ari abatutsi bifatiye ku miryango bamye bari opprimé, bamye nabone bisanta yuko nabone barenganijwe muri iyo ntwaro ya myitwago. Ikibazo mbo ni Burundi nuko atarugero uyu munsi ugwarwa kino gihe dufise ku bantu bagiye baratwara muri cyo gihe, kuko atagihe na kimwe heza argera imyaka irenga 10 cyangwa 20 igihugu cy'u Burundi gitekaye. Kuko kuva 65 nagira ndamubaze ibazo bitatu. Kuko kuva 65 haje umuzi wa Repubulika bavuga yuko atwara intwaro y'abatutsi, muga no menyeshe yuko hari abatutsi benshi bahuye n'ibazo byinshi batiza abayo premier nkuko abahutu babivuga. Twagaruka igihe aho gato irinzwe na kubiri haraje ikibazo cy'amoko hagati y'abahutu n'abatutsi inyuma y'imyaka 7 gusa mu birizo munyamakuru.
Ndakurikira.
Terenga 13 umurongo 8/8 haza ntega marangara. Inyuma y'imyaka 6 hagaruka ibintu by'93 Burundi noneho bujya mu ntambara ingana hafi imyaka yamaze imyaka irenga 10 na nubu kubera kudatahura kudavuga kumwe histoire y'igihugu cy'ibihugu byacu ni nayo mpamvu usanga ibazo vyamuka mu Burundi uri ugatsiko k'abanyepolitike bakeye cyane ku nyungu zabo bacagomba kubishira mu baturage cyane abaturage bari mu cyaro kuko no munsi ngora na bahutu bafise n'ingora na batutsi bafise angari zimwe nagomba rero yo mumbarize ibazo bitatu dufatiye ukibazo cha politiki muri kino gihe turimo yuko hari amoko cyo bakirimo kuko turavye abahutu no munsi ngora na bafise sinibaza yuko kuri no ntwaro ibaza ko ari abahutu ko ari amahoro bafise nagomba nyishure
yego urakoze cyane Chris
murakoze
Fred we noneho ruwa mubwira iki
numvise ibyo Chris aje kuvuga Chris tuvuga bimwe ngira ntiyanyubise neza ukungira ariko ndavuga nkitangura aravuga ati abahutu n'abatutsi bagowe rumwe ati ubwoko sikibazo uburundi bufise no munsi yatanze akarorero ko kuva mu 1965 na 1982 1983 ndiko ndavuga mbazi kibazo kubera iki ubwoko bwami ari kibazo mu bibazo bya politike mu Burundi ndavyemera gose yuko kanana nabivuze yuko abarundi babatutsi badafise agace bahereremo baba mu gusa nk'abatutsi abahutu n'agace bafise bahereremo baba nk'abahutu abatutsi barabana n'abahutu ku mitumba barabana n'abahutu mu makartie mu mavire ubukene abahutu bafise n'ubukene abatutsi bafise babana muri iyo mitumba ni bumwe bose n'abarimyi bose n'aborozi nta numwe azi kugendesha imodoka kubera atafise amahera yo kuyigura bose rero ubukene barabusangiye ariko icyo nshaka kwibutsa Chris ko tuvuga bimwe nuko ubwoko mu Burundi bwamye bukoreshwa nk'icumu rya politiki tubivuga gutyo aho abanyapolitike misi yose bama bashaka gukoresha ubwoko kugira ngo ubwo bwoko ubabere icumu ribashikana ku butegetsi kuva Burundi buronka independence yabo
muri 62
62 umuhutu wa Nyarucari yamyariho umututsi wa Nyarucari yamyariho nabivuze no mu bindi biganiro yuko umuntu yahoye umuntu kwa umututsi ngo kubera hatwaye abatutsi kuva 1965 nuko uyo muntu yirengagije ubuzima abatutsi injoje baba mu Burundi bari babayemo
ariko se Fred Chris yavuze ati
ndacabandanya
ndagira ngo usobanure gatoya kubera kuvuga ko abatutsi bategetse
abatutsi mu Burundi nibigeze babaho neza ngo kubera abatutsi ari bo bari ku butegetsi
nacyo ko tuvuga Chris yavugaga
ngiye gusubira ayavugaga
ngo abatutsi ngo ntabwo bigeze bategeka
abatutsi nibigeze bategeka izavuga nivyo abatutsi nibigeze bategeka harategetse akagwi k'abatutsi n'icyo gituma mvuga ni je na Chris tuvuga bimwe ugiye kurabuno munsi umuntu yovuga ko intwaro iri mu Burundi ari intwaro y'abahutu iyo umuntu avuze ati ni intwaro y'abatutsi abashaka kuvuga yuko ari abatutsi bose bafise ubwo butegetsi iyo umuntu agiye kuvuga ati intwaro ihari no munsi ni intwaro y'abahutu niko yabashaka kuvuga ati abatutsi bose bafise abahutu bose bafise ubutegetsi oya uno munsi intwaro iri mu Burundi ni intwaro abayiriko ari abahutu
ariko bagatsiko
imyaka 10 iraheze ugiye kubaza umuhutu aba mu kinama iciyo ntwaro ino munsi mu Burundi y'abahutu yamumariye kubwira ko ari kihe kubukene yari afise kuva akivuka ariko agikise uno munsi ugiye kubaza umuhutu ari mu kinama ari mu Kamenge mu bwiza ati iyi ntwaro y'abahutu atari kuba harimo umuntu aturuka mu bwoko bw'iwawe intwaro yakumarikiwe ku giti cyawe nk'umuntu
uracyari muko warimbagashize imyaka 50 uracyagendesha ibirenge bitambaye inkweto kuva nk'uko warumeze hakiri hashize imyaka 50
umwana agacagwara akabura umuti wo kumuvura uracyava muri ya nzu so yakuvyariyemo haraize imyaka 30-40 urumuhutu ko utigeze wisununura muri imyaka 10 iheze muri kubera umuhutu atwara mu Burundi urumva rero ibyo bonye birasigura birafise insiguro niniya mu byerekeye politiki n'ubwoko kenshi na kenshi ubwoko bukoreshwa n'amareta amaze kuruha kugira ngo agarukane icyo bita popularity ndashobora kubaha akarorero gatoyi karinga anye muri Zimbabwe aho Mugabe yaduka agafata amatungo y'abazungu bose bakore barimamwo akayahabirabure
kandi abo bazungu nabo n'abanyazimbabwe
mwibaza yuko Mugabe yase amatungo abazungu kubera akunda birabure oya Mugabe yaramaze kubona yuko ubutegetsi bwe bwamaze kurambirana yaramaze kubona yuko yamaze guta ico bita popularity mu banyagihugu batakimukunda avuga ati reka nkoreshere iyi politiki y'ubwoko kugira ngo ushe kwigarurira agace k'abanyazimbabwe kugira nsure kandi gusura kandi guhema na gatoyi
ariko kandi ubwo butaka nabwo ntabwo abuhaye abantu basanzwe abuhaye abantu bo mu butegetsi bo muri ako gatsiko bategekana
ako gatsiko bategekana na gatsiko kari mu bwoko bwiwe turasuyemo kandi urumva rero yuko ubwoko n'isi yose bukoreshwa n'amareta amaze kuruha kugira ngo asubire kandi kuyigarurira gace k'abanyagihugu basubire guhema urabona nk'ubunye muri ibibazo Burundi bumazemo amezi bivuye kuri manda ya gatatu ya
president Nkurunziza
biragaragara neza yuko mubarahiye yuko Nkurunziza adashobora kwitoza harimo abahutu harimo n'abatutsi none ikibazo bavuga cyari ikibazo cya politiki ni bavuga pita nk'umuhutu bavuga bati amategeko ntirakwije yo gusura kandi kwitoza ibyo byabuze abahutu byabuze n'abatutsi abirirwa mu ibarabara harimo abatutsi harimo n'abahutu
n'abapfuye
harimo abahutu harimo n'abatutsi urumva ko icyo kibazo rero cy'ubwoko ugiye kubiharura muri amezi ane amaze Burundi buri mu ngorane urumva yuko ikibazo cy'ubwoko umuntu atakibanza yari kugiha na gatoya muri zo ngorane ariko ubutegetsi kubera bwabona yuko buri kuburata inguvu ubutegetsi bwabona yuko abo bwari bwizeye yuko mu butura ngo kubera abahutu batanguye kubuhakana kubera kutisunga amategeko bwaciye gutangura gukoresha ijambo ubwoko umuhutu bajya badutwaye imyaka 40 nibo ariko aragarukana uno munsi nibo bashaka gusura kandi kudushira mu buja nibo bashaka gukuri intwaro batugire nka dadaye urumva yuko batangiye kuvuga gutyo bariko baravuga abatutsi kugira ngo bigarurire abahutu baje ku ruhande rwabo so urumva ikibazo cy'ubwoko kujya navuze bwa mbere ngitangura nti kubera iki ubwoko bwamye ari ingorane mu bibazo bya politiki mu gihugu mu Burundi
nibyo ngibi byo gushaka gusangira
insiguro notanga niyo nyene yo kuvuga nti abategetsi bararushe barabona yuko bariko barata inguvu ikintu cyonyine cyo batuma kibagarurira inguvu ni ukuvuga ati ni mwebwe bahutu bene wacu mutatugiye inyuma abatutsi barasura kandi bafata ubutegetsi babutware basure kandi babacinyije batigize babacinyiza mu myaka babanye ubutegetsi bw'abatutsi buriho ni ukuvuga rero ikrisi ko tuvuga bimwe ikibazo cy'ubwoko kiriko kirakoreshwa mu Burundi kugira ngo ubutegetsi busubire kandi kuronka aho buhemera
ariko se Fred we hari ikibazo kimpangayikishije cyane sinzi nimba warakoze ubushakashatsi amasezerano ya Arusha atarabaho cyangwa nimba yari yarabaye kuko ibyo uvuga nasiya muvuga muti turenge amoko tuba abarundi gusa muri iki gihe ndumva bigoye kubera ko abarundi babishyize mu mategeko babishyize mu masezerano bashyira mu mategeko babishyira mu nzego z'ubutegetsi bati ubutegetsi tugomba kubugabana gutya nuko none se ubwo muzabirenga gute kandi mwarabihaye intebe mu mategeko
amasezerano ya Arusha afise icyo yamariye u Burundi amasezerano ya Arusha yaratumye intambara mu Burundi hera ariko intambara mu Burundi yo kwiteza imbere nirahera kandi sinibaza yuko ari amasezerano ya Arusha avuga ngo bice 40 cyangwa ibice 60 by'umutuce w'umutuzi bizoteza imbere u Burundi umurundi jewe nk'umututsi naho nubona leta yose y'u Burundi irimwo abahutu babishoboye jewe nzotera ikimenyetso cy'umusaraba nti abo bantu barafashije igihugu naho ari ubwoko bumwe nibaza ariko yo rero hazogera igihe abarundi bavuga bati icyo bita rekota nabyo tucifuza kubibona imbere yacu naho Arusha yatuzaniye ikintu cyatumye intambara ihagarara ariko abarundi turifuza kumva yuko ayo makota yohera akazi kagahabwa umuntu agashoboye
mbese bikaba inzibacyuho nk'ibyo twakwita inzibacyuho transition mu gifaransa nubwo yamara imyaka 10 nubwo yamara imyaka 20 ariko bikarangira
nta modalite nushobora kukubwira puro mu mayo kunyera bitezwa kugenda ariko bizoshika ha barundi bo bonyene bumva yuko nimba bataciyumva mu cyo kibazo cya mwoko kubera iki Arusha ibandanya kubaho ivuga kota y'abatutsi pourcentage 40 kubera iki Arusha ibandanya kubaho ivuga kota y'abatutsi y'abahutu 60% izo rero bizotinda bihera mu gihe abarundi bo bonyine bazokumva yuko ubwo bwoko arushishira imbere utagifise icicaro mu gihugu aho abarundi bazovuga bati rero obere twifuza yuko izotwagwa n'ubishoboye abo umuhutu ayitware kubera bishoboye turifuza yuko direktire w'ishuri azotwara ishuri kubera bifitiye ubushobozi nazo bari umuhutu
Nahazo wari umutwa. Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.
Bakunzi b'ijwi rya Amerika, ijwi rya Amerika ryongeye ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu gitondo uretse programu itangira kuva isaa 11 n'igice twongeye amakuru isaa 12 isaa moya n'isaa 2 mu gitondo ku gicamunsi ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru isaa 10 saa 11 na saa 12 amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku Burundi ni ku ijwi rya Amerika ku wa mbere kugera kwa gatanu
no kwa gatandatu no ku cyumweru ariko murumva ko hari ibiganiro bijya bihita ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi FM 104 n'ibice 3 na radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3 internet ni radio yacu voa.com Facebook ni voa radio yacu ndabashimiye cyane mugira umugoroba mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi.